ti zacu ndabashimiye cyane murakarama.
Muracyateza amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Banywanyi inshuti zacu mwirwe neza. Mu Rwanda abagore bari batwite mu 1994 bahuye n'ihohoterwa ryagize ingaruka ku bana babyaye.
Abenshi n'abana bavutse hagati y'ukwezi kwa 12 n'ukwezi kwa 4 95. Sare byari byinshi, nabo bangabo bana n'abatarabonyeje. Urabizi ko abenshi inda bazikuyemo cyangwa bakareka abana bakigendera.
Uyu ni madamu Mukasarasi Godlive, ayobora umuryango Sevota wita ku bagore bafashwe ku ngufu biza kubaviramo kubyara imburagihe, kiriya gihe rero cyo muri 94. Abahinzi barenga 1000 bahitwa Kiriba Onde mu mujyi wa Uvira muri Congo bahangayikishijwe n'uko imyaka yabo irandurwa n'imashini z'uruganda rw'isukari rwa Sucrerie de Kivu. Naho umuherwe Son Shiong ufite ubwenegihugu bwa Afrika y'Epfo n'ubwa Amerika yafunguye uruganda rushya rukora inkingo muri Afrika y'Epfo. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, ikaze muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru yo hirya no hino rero ku isi. President wa Ukraine Volodymyr Zelensky arashimira Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko yafashe mu mugongo igihugu cye mu bihe bigoye. Fidele Niyongabo aratubwira inkuru.
Zelensky yabitangaje mu gihe umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Anthony Blinken ari mu rugendo muri Ukraine. Ni mu gihe kandi hari impungenge ko Uburusiya ushobora gutera igihugu ciwe. Yabwiye Blinken ko amushimira ubwiwe na President Joe Biden hamwe na leta yiwe kuba bashigikiye igihugu ciwe. Arabashimira ku mfashanyo ya gisirikare bahaye igihugu ciwe hamwe no kuba bongereje iyo mfashanyo. President Zelensky yatangaje ko igihugu ciwe cyakoresheje amafaranga atari make mu myaka ya vuba ku vyerekeye gukomeza ingufu zacu za gisirikare. Yamara amenyesha ko icyo gikorwa gisaba ko bafashwa cyane cyane muri ibi bihe bitoroshe. Umutegetsi akomeye wa Leta ya Amerika yatangaje imbere yaho kuri uyu wa gatatu ko mu kwezi guheze Leta ya Perezida Joe Biden yemeje imiliyoni 200 z'amadolari y'iyindi mfashanyo yo kwivuna umwasi igenewe Ukraine. Yatangaje inshuro zitari nke ko yiteguriye gufasha icyo gihugu mu vya gisirikare.
Umuherwe Son Shiong ufite ubwenegihugu bwa Afrika y'Epfo n'ubwa Amerika yafunguye uruganda rushya rukora inkingo muri Afrika y'Epfo. Fidele Niyongabo arakomeza.
Uwo mugwiza tunga afise imigambi y'ugufasha ihinguriro ryiwe nante ese gukora incanjo za COVID-19 muri kazoza hamwe n'utorera inyishu ikibazo cy'ubukene bw'amahinguriro akora incanjo muri Afrika. Ikiza cya COVID-19 carerekanye ubushobozi buke bwo kuronka incanjo mu bice bimwe bimwe byo ku isi, cyane cyane muri Afrika, aho ibice 10% by'abanyagihugu ari bo bonyine bakingiwe COVID-19. Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yatangaje ko Afrika idakwiye kubandanya ibinyuma ku bijanye no kuronka incanco zo kwikingira indwara z'ivyaduka. Avuga ko Afrika idakwiye kubandanya isega makungu incanco. Yabitangaje igihe yitaba uno musi wa gatatu ibirori byo kugurura ihinguriro rishasha rikora incanco mu gihugu ciwe. Sun Chiong asanzwe yanonosoye ivyerekeye ubuganga yabwiye Perezida Ramaphosa ko bafise muri iki gihe ubushobozi bwo gukoresha ubumenyi bw'Abanyafrika y'Epfo mu ntumbero yo gukomeza kurushiriza igisata cy'ubuvuzi mu gihugu muri iki kinjana cya 2021. Yemeye gutanga imiliyoni 6.5 z'amadolari ya Amerika agenewe guha akarya Abanyafrika y'Epfo kukurahura ubwenge mu bijanye n'igisata cy'ubuvuzi.
Radio Ijwi rya Amerika. Urwego rw'ubukerarugendo muri Kenya rwongeye kuvugururwa nyuma yo guhura n'ingaruka zikomeye za COVID-19. Iyi nkuru nayo tuyibaze Fidele Niyongabo.
Leta yatangaje uno munsi kuwa gatatu ko icyo gisata kiriko kirogorora bivuye cyane cyane ku ngenzi z'Abanyakenya ziriko zihabonera akaryo kubera ibiciro biri hasi cyane. Yamara ibitego by'ingenzi z'abanyamahanga biracyari hasi cyane umuntu abigereranije n'iby'imbere y'ikiza cya COVID-19. Kenya yiteze ko igisata cy'ingenzi kimwe mu bisata bizana amafaranga y'agaciro kizokwinjiza imiliyaridi 173 z'amashiringi. Ni ukuvuga umuliyaridi ni miliyoni 500 y'amadolari y'Abanyamerika muri uyu mwaka. Amafaranga azoba yiyongera yariyongeye ku rugero rwa 18.5 kwijana umuntu abigereranije no mu mwaka uheze. Umuyobozi nshingwa bikogwa w'infata kibanza w'ikigo cya leta kijejwe ubushakashatsi kubijanye n'ingenzi George Gitonga yabwiye itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters ko gusubira kunaguka kw'igisata c'ingenzi gusa no kwatanguye gusubira kwibonekeza. Hari nyuma yuko ivyo biharuro bishikirijwe, abategetsi batangaza ko igisata c'ingenzi muri Kenya cinjije imiliyari 88 n'imiliyoni 600 gusa y'amashiringi mu mwaka w'2020, hari mu gihe amareta y'ibihugu byo ku isi yari yabujije uruza n'uruza kw'abantu harimwo kugara inzira zo mu kirere mu ntumbero yo guhagarika ikwiragira ry'ikiza cya COVID-19. Yamara umushikiranganje ajejwe ivyerekeye ingenzi muri Kenya atangaza ko ayo mafaranga yiyongeye gushika ku miliyaridi 146 z'amashiringi mu mwaka urangiye w'2021.
Fidele Niyongabo, urakoze kutugezaho ayo makuru yo hirya no hino ku isi, naho mwe nshuti zacu mugikurikiye radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104.3, mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero 19.22. Aho muri hose kandi mushobora kudukurikira kuri internet y3@ radio yacu voa@.com, kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu. Amakuru y'ibiyaga bigari. Umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba EAC mu magambo ahinnye y'Icyongereza wemeza ko mu mpera z'uku kwezi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izaba yemerewe kuwinjiramo. Kuva ejo bundi ku wa mbere, ikibazo kirimo kirasuzumirwa mu nama ya EAC iteraniye i Nairobi muri Kenya. Niho dusanze mugenzi wacu Eloge Wilika neza urimo ukurikirana iyi nama.
Iyo nama irikibera ku murwa mukuru wa Kenya Nairobi yatumiwemo abashikanganje ibihugu bitandatu ubugezi ubu bigize umuryango wa Afrika y'Ubuseruko EAC barabinjira rya amareta yabo muri uwo muryango. Umunyamabanga mukuru wawo abagize inama nshikanganje ya EAC, abadiplomate bakora ku bibazo by'uwo muryango, umukuru wa sentare ya EAC, uw'inama nshingamateka, umucamanza mukuru wa sentare y'umuryango wa Afrika y'Ubuseruko n'intumwa za leta ya Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Sakaje Chibangu waseruki intumwa za Kongo yavuze ko intambwe igihugu ciwe igeze ko yerekeza kwinjira ku mugaragaro mu muryango wa Afrika w'Ubuseruko ishimishije. Akengurukira Perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya ubu watwara uwo muryango ku bwitange ku giti ciwe yagize kugira ibintu vyihute kandi bije mu ngiro. Yatangaje ko Felix Tshisekedi umukuru w'igihugu ca Kongo yizera neza ko umuryango wa Afrika w'Ubuseruko ari wo wa mbere utunganijwe neza mu bijanye n'umwidegemvyo wo gutembera kw'abantu, uguhuriza hamwe mu vyerekeye guteza imbere ubutunzi n'inyubakwa, guhana hano mwimbu n'ubukomeza ubucuruzi wa ndengambibe kurusha yindi miryango yose n'amashirahamwe yari ku mugabane wa Afrika. Yongeye ko haheze imyaka myinshi ku mipaka y'uburaruko umanuko no mu buseruko bwa Kongo abahaba bahanahana ibicuruzwa n'abandi banyagihugu bihugu bibanyi byamaze kwinjira muri EAC. Kubwiwe ko ngisa n'uko ije yarinjiye mu muryango wa Afrika y'Ubuseruko, Serge Chibangu umuhanuzi adasanzwe wa Perezida yatangaje ko Kongo itaje iminwa misa muri EAC. Kongo ni igihugu amahero c'abantu miliyoni 90 bivuze ko ari soko y'abasumye miliyoni 90. Ni igihugu gifise ubutunzi kama bwinshi, kinafise ishamba kama rinini rya kabiri ku isi. Kongo ni isoko ry'ibivamo ibihingurwa byinshi nka kakao hatibagiye ubutare. Sinorangiza ntababwiye icyifuzo cya nyakubahwa Perezida Felix Tshisekedi cyo gusaba mu nama yimirije y'abakuru b'ibihugu bya Afrika y'Ubuseruko ko hajaho urwego rushasha ruzoraba gusa ibijyanye n'ibidukikije, ubutunzi kama icyukurwa ry'ubutare n'amasoko ntanga nguvu kandi bikunze icyicaro kikaba Kinshasa. Niko yavuze. Ariko kandi uwo muhanuzi adasanzwe wa Perezida wa Kongo arazi n'inyungu igihugu ciwe igiye gukura umuryango wa EAC.
L'intégration de l'Est, du Nord et du Sud.
Hari kwinjira ku buseruko buraruko n'umanuko bw'igihugu cyacu mu masezerano rusangi tumatumanako bimwe mu bizotuma hagabanuka ibiciro byo guhamagarana kuri telefone n'ibindi bihugu bibanyi. Kongo izonagabanirizwa amakori ku bicuruzwa bica ku bivuko vya Mombasa na Dar es Salaam. Kinshasa izona vyaza umusaruro amasezerano yo kugwaniriza hamwe umwansi ya EAC na cyane cyane biciye mu ntererano y'ibihugu bibanyi mu rugamba rwo kutuzimirwi inyeshamba y'abanyekongo n'abanyamahanga hamwe n'iterabwoba riteye isibe mu buseruko bwa Kongo. Peter Mutuku Mazuki umunyamabanga mukuru wa EAC yemeza ko hasigaye intambwe zibiri gusa kuri 10 kugira ngo Kongo yemererwe burundu kuba umunyamuryango wa EAC.
This is the eighth stage. because in the roadmap there
were yini ntambwe ya munani kuko zose hamwe ni ntambwe 10 zukuzuzwa intambwe ya 9 ni inama y'abashikiranganje bazosuzuma raporo izoba hano ya 10 ari nayo ya nyuma n'abakuru b'ibihugu baziga raporo bemerere Kongo kwinjira muri EAC nkuko byategetswe n'abakuru b'ibihugu ibi byose bibwirizwa gukorwa imbere y'uko kwa mbere guhera kandi ibizorushiriza gukomeza umuryango wacu tunuzuzanya hamwe kubw'ineza y'abantu bo muri EAC
of the people of East Africa.
Yugo cha Kongo cishimiye kubona munama y'abakuru bya EAC mu kwa 12 umwaka uheze baremeye kongera kucongereza n'igiswahili igifaransa nk'ururimi rukoreshwa muri uwo muryango kanuni nkuko atankeka Kongo igiye kwinjira mu muryango w'ibihugu bigize uburasirazuba bwa Afrika yaseze cyigira ibihugu indwi kugeza ubu uwo muryango ugizwe na Kenya, Tanzania, Uganda, Burundi, Rwanda, Sudani y'umanuko uwo muryango washinzwe mu 1967 imbere yo gusambuka mu 1977 maze usubira kwiyunga hagati y'2000 n'2001 utangujwe n'ibihugu bitatu gusa arivyo Kenya, Tanzania n'Uganda ufite cyicari yarusha muri Tanzania. Ibihugu byo mu buseruko bwa Afrika n'ihembe rya Afrika biguma byerekana inyota bifitiye ariko nka Somalia yarankiwe kubera umunyamuryango kuva mu 2012. EAC ni imwe mu muryango ifite isoko rinini ikaba irimwo abaguzi bagera ku miliyoni 146. Eloge Wilika Neza, Ijwi rya Amerika.
Eloge Wilika Neza, urakoze. Nibutse rero ko nyine ari inama irimo yiga uburyo Republika ya Demokarasi ya Kongo izinjira mu muryango wa EAC, umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba. Tuvi Nairobi tujye mu Rwanda. Ku nshuro ya mbere ubushakashatsi bwerekanye ko abagore bari batwite mu mwaka w'1994 bahuye n'ihohoterwa ryagize ingaruka ku bana babyaye. Ikigali Asumta Kaboyi adufite inkuru irambuye.
Aba bashakashatsi bahuriye mu itsinda ryiga ibijyanye n'uturemangingo twa muntu bakanakora inyigo ku ndwara zishobora kwandura. Nibo bwa mbere hakozwe ubushakashatsi ku buzima bwo mu mutwe bw'abagore bari batwite mu gihe cya Jenoside, ariko bahuye n'ihohoterwa bakaba bari bari mu Rwanda. Kugira ngo babigereho byasabye ko bapima ADN zabo nabo bari batwite bazigereranya n'iz'abandi bagore bari batwite nabo babyaye muri iki gihe ariko batari mu Rwanda batanafite aho bahuriye na Jenoside. Ubushakashatsi bwabo bwagaragaje ko amahano ya Jenoside afite isano n'impinduka zigaragara mu miterere ya ADN z'abo bagore bari batwite mu 1994 baba mu Rwanda cyo kimwe n'iz'abana babo. Ikindi ubushakashatsi bwagezeho nuko ibyo babonye bigaragaza ko ibyo bibazo bishobora guhererekanywa mu biragano bikomoka kuri wa mubyeyi wari utwite. Dr. Leo Mutesa uri mu bakoze ubushakashatsi yagaragaje ko ubushakashatsi babutekereje nyuma yaho bigaragaye ko abana bavutse ku babyeyi bahuye n'ihungabana mu gihe cy'intambara na Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 nabo bagiye bagaragaza guhungabana. Ni mu kiganiro yahaye Radio Ijwi rya Amerika.
Tubapimye rero nibwo twabonye mu buravu bwa mbere tubona biriya bintu bitigeze bibaho. Tubona yuko abana bagiye bafata uturemangingo ndangasano bakuye ku babyeyi babo babatwite twagiye tugira mu busembwa twa turemangingo ndangasano bahererekanye banyuze muri ADN zangabo bana baragiye badufata kandi utwo ngutwo bagiye bafata akaba ari two dukunze kugaragara ku bantu bagize nk'ikintu cyihungabana noneho tugasanga abo bana n'ababyeyi babo barabifite. None muri cya gice cy'aba babyeyi n'ababana babo babaga hanze y'igihugu batagize ingaruka kuri Jenoside icyo gihe ubundi tugasanga nabyo bafite. Abagize ihungabana rikomeye kurusha abandi twasangaga bagize n'abana barigira kurusha abandi ari nk'abo bakubitaga barangiza bakabafata ku ngufu.
Dr. Mutesa ni umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda akaba n'umwe mu bakoze ubushakashatsi yagaragaje bimwe mu bimenyetso abana bavukana.
Akubwira ko hari igihe umutwe ubarya bakakubwira yuko hari igihe bumva babuzi mu kubura icyo bita esteem, kwiyumvamo ubushobozi, hari icyo bita depression, hari n'ikindi noneho icyo bita anxiety cyangwa gusa nk'ufite ubwoba. Ibi rero akaba ari ubwa mbere bigaragaye na za Jenoside zari zarabanje nako byari byarigeze bikorwa.
Ijwi rya Amerika ryavuganye n'umugore umwe wafashwe ku ngufu mu gihe cya Jenoside akaza kubyara mu kwezi kwa mbere mu 1995. Uyu mubyeyi tutashatse gutangaza amazina ye yagaragaje ko umwana we yakuranye ihungabana rikomeye.
Bafite ihungabana cyane kuko ari twebwe twari bateye kuko tutabakundaga. Abana babyirutse tubanga tukabakubita tukabatorokira tukabatomatiza tukabafata nk'abana bacu cyangwa tubereke inkorokundo abana bamwe bari barabaye ibihazi bakagira amahane cyane n'urugero nk'uwange yagiraga amahane cyane abandi nabo bakajunjamo kuko niba umwana avuga ati reka papa utazamubona ni ikibazo gikomeye cyane utazi n'aho ari kandi bikakwibutsa cya kintu wakorewe
umuryango Sevota bita ku bagore bafashwe ku ngufu bikabaviramo kubyara imburagihe madamu Mukasarasi Godelive uyobora uyu muryango yumvikanisha ibibazo aba bana bagenda bahura nabyo
abenshi n'abana bavutse hagati y'ukwezi kwa cumi n'abiri n'ukwezi kwa kane 95 hanyuma rero nabo ibisare byari byinshi nabo bangabo bana n'abatarabonyeje kuko urabizi ko abenshi inda bazikuyemo cyangwa bakareka abana bakigendera bakabajugunya bakabarerisha ahantu badashaka ko abantu bamenya ko bigize kugira abana bavutse kuri buriya abana bari abantu bo mu mikonta y'abanyamujinya b'indakoreka batoga mbese bazi cyane nyine mu ntekerezo ubu ngubu ni abahungu beza n'abakobwa beza kuko benshi bari bamwe muri bo barimo bararangiza imibezi
ubushakashatsi nyirizina bwatangiye gukorwa mu mwaka w'2012 bushyirwa hanze uyu mwaka w'2022 Dr. Leo Mutesa wagize uruhare mu ikorwa ry'ubu bushakashatsi yatangaje ko itsinda ry'abanyarwanda bakoranye harimo abaganga n'impuguke mu by'imitekerereze ya muntu bo bakoranye harimo Professor Felicien Karege wigisha indi Geneve mu Busuwisi Professeur Rutembese Eugene impuguke mu by'imitekerereze ya muntu akaba n'umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda Dr. Mutabaruka Dr. Annette Uwineza Alexis Rugamba na Clarisse Musanabaganwa bose bo muri Kaminuza y'u Rwanda iri tsinda hiyongeraho abarimu ba kaminuza bagera kuri 5 baturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibo bashyize hamwe imbaraga zabo ngo babashe kumenya mu buryo bushingiye kuri siyanse ibibazo bisigaye bigaragara muri sosiyete ku buzima bwo mu mutwe byitezwe ko ubushakashatsi buzatanga umurongo uhamye w'uburyo abantu bafite ihungabana bashobora kuvurwa Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika i Kigali
Ijwi rya Amerika tuvugira Washington DC Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abahinzi barenga igihumbi bo mu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Epfo ahitwa Kiliba Onde bahangayikishijwe nuko imashini z'uruganda rw'isukari rwa Sucrerie du Kivu zirandura imyaka yabo ariko ni mu mirima y'urwo ruganda y'inkuru turaza kuyigarukaho mu makuru yacu ataha noneho tujye mu Burundi abagore bakora ubucuruzi buciriritse mu mihanda itandukanye y'umujyi wa Bujumbura barasaba leta kubashyigikira bakabona aho bakorera aho bacururiza hashize imyaka irenga 5 ubucuruzi bwo ku muhanda buciwe mu Burundi kuri iki kibazo mugenzi wacu Diane Nininahazwe yatumiye kandi araganira na madame Maria Goretti Ndacayisaba n'umuhuzabikorwa w'ishyirahamwe ryitwa Dushire Hamwe riharanira uburenganzira bw'abagore n'abakobwa mu Burundi na Madame Genevieve Ntihabose niwe utangira atanga ubuhamya yemeza ko abapolisi bamuhohoteye bamuziza gucururiza mu muhanda
urabona ko ajya araho ndandaribwa ibintu by'ibyamwa ajya yari amatunda n'amabungo bari bamenye hasi kuko ariko turarwanira igiseke turabona nyine ko ariko byamura duko atari ubwa mbere cyangwa si ubwa kabiri biba kuko nibyo by'iwabo nyine dusanzwe tubimenyereye mugabo rero ikintu cyatumye ngwa hasi ni uko yanteye umugere mu mutwe mu kanya mbona ndyamye hasi nyine nyikanguye nyine ubwenge bugarutse aho bavuze kireka ni uri umuntu bagene kwa muganga bacha banterura bangera mugasho amangiye mugasho je ndababwira ati none kubera ikintu cy'amonterura mungera mugasho kaba kimu ndashaka kutwumviriza kugira mwumve ikintu ko badupfa n'uyo mupolisi bacha bavuga ngo nigikunda nguzi ngo muradi uko mu Rwanda ari gahanda batagira amategeko bavuga yuko mukurabize ko batagira amategeko mugabo ukuraba mukaregera kuko natwe turi turonderera imiryango n'uyo ariko aragira ibyo nawe nyine ariko arashaka kwimbabura iyo yokwaka mugabo rero nyagire umuntu ababadundi tugakora tubona ko turiko turakora kugira turabe ko bwocana kabiri nibashira kandi kunyumviriza bashira mu gashe mu kanya bashobangera muri zone rehero muri zone rehero ncandagendayo ndarara ari n'uwagiye kungurayo imisantere niwanguyeyo basi icabigende ko je nkandata
musantere ya turiko turakumva musantere yagukuyemo ni renova twa yari yatwemere kuza mu kiganiro ariko yatubwiye ko ari mu nama ku munota wa nyuma uvuga yagukubise umugere ni indega Genevieve waramubonye
uwankubise uwanoye mugere
yego
genda mungu zini wahajya nyene ni babiri basha bigira ingare shirira na nuze nibitwa shirira na tebe
numu polisi
na bapori.
Hanyuma uravuga Geneviève ati turahaja nubwo bitemewe n'amategeko. Baravuze ko hari ahantu bitemewe n'amategeko kuhakorera. Kuki none mubandanya mujayo?
Tubandanya tujyayo kubera tubona ko handi tahandi twoshora kugenda kubera nta handi dusise kugenda kuko hose haruzuye. Naramwe twoshora kujya gukorera. Kubera naho tugiye gukorera hose ntibemera bashaka kutugira ngo dutange amahera y'imboga ngo dutange ibihumbi ijana by'imboga. Natwe tugaca tubona umutahe wonyine dukoresha ni mutwe. None ko cya tugenda kurondera ahandi twojya gukorera gute natwe tutagira n'imitahe kandi imitahe nayo nyine nibo nyine bayimaze burya hajya ntubone turahahombera turakubitwa. Sasa haja ntugira ngo ni bwa mbere bibaye niko byama byabaye iminsi yose.
Geneviève turi kumwe na Madame Goretti wewe ari muri shirahamwe dushire hamwe rijeje guteza imbere agateka k'abafasoni n'abigeme. Goretti murumvise ubuzima Geneviève abayemwo igice Geneviève arimwo bagishira mu gice c'urudandazwa rutemewe n'amategeko mu gihugu c'u Burundi. Murahuriza hamwe na leta ko urudandazwa rukogwa nabo bapfasoni rutemewe n'amategeko rubwirizwa kuja muri ico gisata c'urudandazwa rutemewe n'amategeko ga Gorette.
Ubwa mbere ho ngo urudandazwa rukogwa n'abakenyezi benshi bafise uburyo buke cyane baba mu makarsie yo hirya cyane hariya uraruko bisagara bakagira ingendo ndende akarangura utwo tuntu hamba bakagerageza kurondera ahantu bashobora kuronka ababagurira aho rabo ni mu gisagara. Ni kuri ubabonye birababaje cyane kuko ubwa mbere badandaza utuntu duke tw'uburyo buke hanyuma bakamara uwo munsi wose n'abana ku mugongo batembera hirya no hino rimwe na rimwe bagenda binyegeza nyene kuko urumva ibyo bakora ntibyemewe. Ni ukuvuga n'ubuzima bubabaje cyane.
Murafise
urudanda rwagwemewe ico nico kintu ca mbere bagashigoye urumva rero naho ushaka kugira igikorwa cyo kugira ngo ubegeranye ubaganirize umbure urabe nyene bo kwicara hamwe bato bakorera uruhande rumwe ntibishoboka ntibirashoboka kuko mwese avuga ati reka manze ndonkutu reka ngire gutya reka ngire gutya n'ukuri no kubakurikirana ntibyoroshe. Kandi rero navuga yuko mbere benshi usanga ari n'abavuye ruguru bakamanuka bakiri bato hama bagaca bakurira muri ubwo buzima. Ni ikibazo kiyaguye ajya tubona gusa abikoreye tujya tuntu umugabo ni ikibazo kinininya cyane mu bijyanye no mu mibano mu bijyanye n'ubutunzi uburyo nyine leta yikwiye kukirayo ikagifata mu ntoki hanyuma imvura ikaraba umuti utunganije neza bashobora guhereza abantu nk'abo.
Mbega Madame Gore, iyo bavuga ngo umuce w'abo bantu badandaza bari mu mabarabara uja mu mice y'abadandaza urudandazwa rutemewe n'amategeko hariho ibwirizwa rihari rikavuga ngo iBujumbura mu Burundi Gitega Ngozi kirazira kudandaza itegeko riba rirenzwe ko ni ryahe hanyuma ababikora baraze mu mategeko.
Oya nibaza yuko itegeko bijyanye n'ubudandaza ntibatakorirazwi kuko urumva abadandaza abantu baba bazi abantu baba banditse hariho ishyirahamwe ribakira bakavuga bazokora bazokorera urumva abo bamwe barabara n'ukuri ntahariho ntanamwe byanditswe bakora ibintu nyine bitazwi bidaciye mu mategeko kuko abadandaza bose barafise n'igitabo cyerekana ko ari abadandaza biratunganije ahubwo wovuga uti none abadashoboye kugira urwo rudandaza ikibanza cyabo nabo ni kihe bosindirwa gute n'ibikorwa byabo batunganirizwa gute bokwigishwa gute niho navuze ko ari ikibazo cyagutse cyane rino urudandaza nyine rutunganijwe n'amategeko abigenga ico co ni kugifashe.
Hanyuma
kandi ubiravye sa
ego tsinda biravye
ubiravye ni kibazo cyo kirafata ni yasana nikuri ndabona yuko nta gisagara cy'ibujumbura abakijeje bakwiye kwicara bakabahamagara kuko urumva bahaye ibibanza muri kote buninda basangayo ko bafite ka gatahe gatonga aho bagurirwa naho mu gisagara urumva hariho bakaganira bagasora umuti kugira bakore batekanye ikibanza cemewe ahubwo banyene ko arico gikorwa co kwihuta byashoboka mu gisagara ca Bujumbura bo bansibiye bakababwira ati ikibanza mwebwe ciwanje ngiki nimurenge ngaha mugabo ni kuri mu gisagara bishoboka akaba ari bashira sinzi nyene bazitunganya kuko niho bagandaza neza ikiri nuko bajya mu mabarabara yose.
Geneviève turacari kumwe ku murongo wa telefone.
Ugume
ku murongo Geneviève, ntugende reka twakire Jean Claude ku murongo wa telefone. Ni umukunzi w'ijuru rya Amerika afite utubaza baza. Jean Claude uherereye he?
Nangoje mu rusaka muri Gambia. Akabazo kanje nokabaza ngira nka bose ko ari babiri ni giki baba bariko barakora kugira ngo abo bantu bakora urudandazwa rwo mu ibarabara bakingizwe nk'abandi nk'uko biri mu bindi bihugu ko babibona ngaha abantu badanaza mu ibarabara mbere ni nabo benshi kandi barubahirizwa neza kuko burya umuntu ajya mu ibarabara kudandariza ku mubare w'ibarabara ko niwe mutaba afite nawe afite umutaba kuza gukota amazu kugira ngo adandarize muri ayo mazu cyangwa adandarize mu rugo murema wa butike yandi.
Urakoze Jean Claude ngaho muri Lusaka Zambia. Ndahera kuri Madame Geneviève umvise akabazo ka Jean Claude avuze ngo mwokora iki ariko wese ndakubaze ngo mwokora iki ahubwo muramaze kuvugana n'abajeje intwaro mukabatura ikibazo mufise nimba mwarakibatuye babishoye gute cagihe mwahura na Mustanteri umaze gukubitwa yakubwiye gute hari kwakugwa iki kugira ngo iki kibazo canyu gikogwa hice abajeje intwaro barababwiraga Geneviève.
Twaraganiriye mwabona nyene twese turi kumwe hajya turaganira ndababwira byose ingorane zanjye zose ndababwira n'ingorane duhora tugira hajya twese yavuze ko icyo kibazo bagiye kugikurikirana bagiye kucicarira bagomba kuraba ahantu badodushira kugira ntituramenyerera hari aho badodushira kuko batubwiye ntibakeneye abantu mu ibarabara ntibakeneye abadandaza bahereza utuntu mu ibarabara.
Madame Magorete Ndacayisaba murumvise akabazo ka Jean Claude wo muri Lusaka Zambia ahanini nibaza ko yaragatumbereje kuri we kubera we Geneviève kiriko kirakogwa n'icokorwa sinibaza ko ari byinshi abizi ko hokogwa iki kugira ngo kino kibazo gikemuke ni giki muriko murakora amashirahamwe atandukanye haranira agateka k'abapfasoni n'abigeme ga Madame Gorette.
Icyo dukora icyambere ni kurambye n'abakenyezi boshobora ahanini gukora ibikorwa byo kwiteza imbere kubafasha mbere bimwe na bimwe no kuronka umutahe mugabo rero abakenyezi muri ariko nibo benshi muri bo bakize ibyo rero bigatuma bataronka umushahara ku kwezi nk'uko abandi bashobora kugenda kwisabira akazi ni banki hama bagatanga kino kwita
ingwati
bisabwa bagashobora kuba bafite ingwati none abandi nabo batari muri iyo migwi ikibazo nyamukuru ni mbega bo bisa bigenda gute kubera ko mu gutangurira hasi bo bakeneye mbere make bashobora gufungura ku munsi ku munsi kandi kenshi usanga abasomezi nyene mbere bafite n'utwana twinshi bafite umuryango nyene ukiri muto ukeneye ibintu byinshi nicyo gituma ari ikibazo atari cy'amashyirahamwe ngo twokora gutyo gusa ahubwo harimo ibintu bibiri nyamukuru leta iri kwitunganya gute kugira ngo abantu bose bashobore kuronka amahirwe no kugira ngo bashobore kuronka uburyo bwo kwiteza imbere icyo nicyo nyamukuru mbega kugira ngo bamenye ababikeneye gusumba n'abandi
Geneviève iyo umudandaza adandaza harimo bimwe asabwa hakabamwe gutanga amatagisi n'amakodi ivyo mwebwe mudandariza hajya mu mabara baratandukanye murabyubahiriza murabikora
oya kubga na ticket turiha kane cyo gatwara babiye ati nibatureke durihe ticket turihe iri kewe n'amategeko yose baranze
hokugwa iki hakwiye gukogwa iki haba kuri mwebwe haba kuri leta ico saba n'icana
yeke no saba no sabako duhaba umutekano kwiye kandi bakaturonderera naho bodushira wera urabona ko hajya dukorera tuguma dukora imitima itari mu nda bakara abantu bodushira batukavuga ku matuda turarihitike tukariha leta nkuko nyene urabona ntawo korera mu kibanza utari burihe n'ikintu na kimwe tukaraba kungene twokora kugira twiteje imbere niyo mitaye muyiduhaye kugira turonke kungene tuzoyariha nitubone burumwanya baguma batwara burumwanya baguma batwara.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ikirero cyari gice cy'ikiganiro muri sanga cya mugenzi wacu Diane Ninina hazwe ku kibazo cy'abapfasoni bacururiza mu mihanda y'umujyi wa Bujumbura mu Burundi. Ikiganiro cyose kiri ku rubuga rwacu rwa internet wa@akadomo radio yacu voa@akadomo.com. mujyeyo mureba handitse muri isanga kuwa kabiri tariki ya 18 y'ukwa mbere 2022. Naha rero duhumurije aya makuru, ndabashimiye cyane, umugoroba mwiza, murakarama.